mana jamu mutima wanje ndagufise mwana vaniyai abo bayumwe birigwa bakukonda niwavuga ariko nacho banze.
I wonder every day why you stay in my mind. Erega birandenga ukukuntu ngukunda birandenga unkorera byose nkabukoza nk'umwana wanyibagije exe yanteshaje umwanya. You are everything my heart desire, you know. You are everything my heart desire, you know. Come, come to me.
Uri manager umutima wanje ndagufise manu vaniyai abo bayumwe birigwa batukonda niwavuga ariko nacho banze.
Bifoto za buchi buchi
nabayungwe
tuyivinira kuchi kuchi
nabayungwe
teho tuti vyo dukora
nabayungwe
tubishase twabasevya
nabayungwe.
Santima, ukumeze be, ukuteye dia, biranyohera. When I see you happy, I really wanna be with you. Because happiness is the basic of all moments I want in my life forever.
You are everything my heart desire, you know. You are everything my heart desire, you know. Come, come to me. Uri manager umutima wanje ndagufise mwana vaniyai abo bayumwe birigwa batukonda niwavuga ariko nacho banze.
Bifoto za buchi buchi
nabayungwe
tuyivinira kuchi kuchi
nabayungwe
teho tuti vyo dukora
nabayungwe
tubishase twabasevya
nabayungwe.